Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bagerageza kubaza aho icyo baba barega cyangwa se naho baba bafungiye baraheba mu by'ukuri nta kugeza ubu ngubu nta uzi aho bafungiye nta uzi icyo bafungiye nk'uko bimeze.
Uwo ni Pascal Manirakiza umunyarwanda ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubusuwisi weda ku kibazo cy'umuryango avuga ko wabuze abantu bawo aho bari basanzwe baba mu ntara mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Turavuga no ku mashyirahamwe yegamiye leta mu Burundi yemeza ko ageramiwe n'ubukene bw'ibikoresho ibituma umwimbu usubira inyuma. Iyindi ngorane ayo mashyirahamwe agira na madeni y'umurengera afitiwe na zimwe mu nzego za leta, hamwe n'abanyororo bagera ku 108 mu gihugu cya Kenya baciriwe urubanza rw'ugupfa. Imbere yaho reka duhere ku makuru avuga ijya no hino ku isi, dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce.
Baramutse Fidel. Abamenyesha makuru batatu b'Abarusiya barishwe baguye mu mutego w'abantu bataramenyekana muri Repubulika ya Centrafrica, byashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu kuri uyu wa kabiri ejo. Ubutegetsi bwa Centrafrica buvuga ko abo bantu batatu biciwe hanze y'igisagara cya Sibute. Ubutegetsi bw'Uburusiya buvuga ko ibiziga byaciye bitwarwa ku murwa mukuru Bangi kugira mu nyuma bitahukanywe mu Burusiya. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari we wabishe, ndetse n'icyo baba barahowe ntikiramenyekana. Jean-Pierre Bemba n'umunyekongo yahoze ari umukuru w'abarwanyi yitezwe kuri uyu wa gatatu mu gitondo ku murwa mukuru Kinshasa, aho abamushikiye hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati ejo ku wa kabiri batanguye kuganira ku bijyanye n'umuzo wiwe muri icyo gihugu inyuma y'imyaka 11 atarangwa muri cyo. Bemba yifuza gushikira mu nyubako y'umuryango wiwe iri mu gice cy'Abakire cya Gombe hagati y'ambasade z'ibihugu bya Turukiya na Canada, ariko abategetsi ba leta ya Congo ntibashaka ko aba muri icyo gice kirimo inyubako y'umugambwe uri ku butegetsi PPRD hamwe n'inyubako ya Perezida Joseph Kabila. Yatangarije ikinyamakuru cy'Ababiligi Rosoire ko afise imigambi yo gutanga kuri uyu wa kane wimirije kandidatire yiwe yo guhiganirwa mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12. Ubundi atavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mahanga ni Moise Katumbi, nawe yavuze ko yifuza gutanga kandidatire yiwe ku igenekerezo rya kane ukwezi k'umunani kuri mbere kwezi k'umunani dutanguye murambabarira, akifuza ko ku wa gatanu itariki zitatu azoba ari i Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Abantu 85 barakomeretse inyuma y'aho indege barimwo ikorokeye mu buraruko bwa leta ya Durando mu gihugu cya Mexique, ariko nta bahasize ubuzima nk'uko abategetsi b'ico gihugu babishikiriza. Iyo ndege yakorotse inyuma y'iminota mike igurutse ku munsi wa kabiri ivuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ci Durango yerekeza ku murwa mukuru Mexico City. Ibihe bibi mu kirere niyo yabaye intandaro y'iryo sanganya. Abantu 97 nibo bari muri yo hamwe n'abandi 4 bayikoramo. Umukuru w'igisirikare cya Iran avuga ko abategetsi b'igihugu ciwe batarota bicarana na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump mu biganiro, mu kuvuga ko Teherani kitazigera cemera ibiganiro n'uwo cita shetani akomeye. Komanda Muhammad al-Jafari yabishikirije ku munsi wa kabiri itorokanizo ry'amakuru Farse murambabarira rigenzura leta rigenzurwa rwa leta ya Iran. Jafari niwe mutegetsi akomeye wa Iran yubahutse kugira icyo avuze ku cyifuzo Trump yashikirije ku munsi wa mbere ko yiteguye kuganira n'abategetsi ba Iran kuri programme ya nucléaire atakibanje gusabwa. Trump yakuye Leta Zunze za Amerika mu masezerano mpuzamakungu yo mu mwaka w'2015 na Iran ku birwanisho bya nucléaire. Yari yavuze ku munsi wa mbere ko yifuza kuganira na Hassan Rouhani, umukuru w'igihugu cya Iran. Abanyagihugu muri Iran nyene baharurwa mu majana bari hereje ejo kuwa kabiri amabarabara mu gisagara cha Ifsahan kiri hagati mu gihugu biyamiriza uburyo leta iriko irafata ikibazo cy'ubutunzi harimo nikoroka ry'agaciro k'amafaranga ya Iran. Abanyagihugu bavuze ko ifaranga rya Iran ryakorotse cyane ugereranije n'idolari y'Abanyamerika muri indwi, ibyatumye ibiciro by'ibidandazwa bigurirwa hanze biduga. Bavuze kandi ko bariko bagaragaza umubabaro utewe n'icikagurika ry'umuyagankuba mu gihe gisagara cya Ifsahan kirangwamwo ubushyuhe burenze urugero muri iki gihe. Kuva mu kwezi kwa 12 Iran kiri mu myerekano y'urutavana ko aho abanyagihugu biyamiriza abategetsi hamwe n'abagwizatunga babagiriza gutunganya nabi intwaro, kurya ibiturire hamwe no kwima abanyagihugu ubwigenge. Nayo muri Afghanistan abategetsi batangaza ko abarwanyi bateye inzego z'umutekano n'inyubako za leta mu burengero bw'ico gihugu. Bavuga kandi ko abo barwanyi bishe bongera bakomeretsa abantu batari bake. Mu ntara ya Fara abategetsi bavuga ko bombe yaturikiye ku nzira mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri yahitanye abantu 11 bari mu muduga wunguruza abantu yongera ikomeretsa abandi 40. Umuvugizi wa leta muri iyo ntara Nasar Mehri yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakenyezi n'abana bari mu bakomeretse. Yagiriza kandi abarwanyi b'abatalibani kuba ari bo bari hejuru y'ico gitero.
Turagushimiye Aloyse ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi, aho amashyirahamwe yegamiye leta yemeza ko ageramiwe n'ubukene bw'ibikoresho bituma umwimbu usubira inyuma. Iyindi ngorane amashyirahamwe agira na madeni y'umurengera afitiwe na zimwe mu nzego za leta. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuje abarongoye ayo mashyirahamwe, ubushikiranganje amashyirahamwe akukira n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mu mashyirahamwe afise ingorane zikomeye harimo ishyirahamwe Air Burundi rijeje gutunganya ibikorwa bijanye n'ingenzi zigendera mu ndege. Mu gihe iryo shyirahamwe ryahebye igikorwa cyo kunguruza abantu mu ndege kuva ku wa gatanu ukwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2009, iryo shyirahamwe mu bikorwa rikora ryemeza ko rifise ibibazo by'ibikoresho. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe yemeje ko bakoresha umudugu ushaje mu kunywesha ibitoro indege, uyo nawo utagikwije ibisabwa n'amategeko araba ibyo kunguruza abantu mu ndege.
Ni kamyo ishaje cyane ere Burundi yayiguze mu 1982. Ubu rero audite iheruka bayiyamije ko itazosubira gukorera harya ku kibuga cy'indege kubera enorme zayata itakizi kwije aeroporo mu gihe itakinywesha ibitoro ku ndege. Umengo by'umutekano wa yata haramanota igihugu gita.
Ekanishiramwe rya leta ryunguruza abantu n'imiduga Otrako yemeza ko rifise ikibazo cy'imiduga kuko iyo rikoresha ishaje kandi batabona iyo bazokura iyindi yo kuyisubiriza. Kiretse muri ico gisata cyo kunguruza abantu, mwishirahamwe Regide zorijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba yemeza ko imigambi y'iyo shirahamwe itagitera imbere kubera madeni zimwe mu nzego za leta zifitiye iyo shirahamwe. Simewa Bonimana asaba inzego zibishoboye kubafasha kwishyuza ayo madeni.
Ama créance de la nouvelle institution publique, ama ministère n'ama établissement yabigukira ama ministère sanga baduheraniye miliyardi zigera kuri 29 bwa le ministère la police l'état major n'izindi udufasha kugira ngo ayo mafaranga keke ashobore kwinjira mu ishyirahamwe ngo natwe dushobore gutunganiriza neza abanywanyi kubungabunga ibyo tumaze gushika ko haba mu migambi y'amaproje mashasha nk'ibi by'ama extension
mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe no gutunganya amatongo. Bemeza ko ikibazo cy'umuduga aho kunywesha ibitoro indege bakizi Jean Bosco ntunzwe n'Imana aramuswa ubwo bujikiranganje asaba ishiramwe Ere Burundi gufata ideni kugira uwo muduga ukwije ibisabwa uboneke atari uko ko bwo mujikiranganje umuti w'icyo kibazo no kubiha abikorera utwabo babishoboye
Ere Burundi itashaka kwandanya yasita indege kwere kamwe yawe ise problem ico ni kibazo twagiye turavugana turabwira ati ni muri aba hantu ufata ideni uzogende murarambura sabiti tapeti ariko ico kibazo rero batashije kugikora n'abanyeri bo cuba cyabagoye ko twe twagira kwaho riyantas ugaho naho solution irahari ntagire umuntu avuga ati igihugu kigire kigwe mu kaga haya dotre solution zi hypas kya de privé qui sont pris additionnelles sont vécure okay Ere Burundi byatabananiye
ku kibazo cyo kwishyuza inzego za leta zifitiye amadeni ishyirahamwe Regideso Joseph Butori cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asaba abarongoye iryo shyirahamwe kutabandanya bidoga ahubwo berekana amadosiye y'abananiranye hanyuma havatwe ingingo zituma ayo madeni atabandanya kuba umurengera
nibyo aguma bidoga bizwazwa wewe uzokamutanga amaraporo uvuga ngo banaka baramire kandi wewe ariko kuma wuguruye inzira kugira ngo idini bagufite riduke banofate ingingo zituma ababaheraniye batabandanya kwenda gusumba ica kabiri mu constitution technique ama dossier mubona ko byabagoye muyashikirize inzego zibakuriya tubafashe
kuzindi ngorane zashikirijwe n'amashirahamwe 60 yegamiye leta icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yasabye barongoye ayo mashirahamwe gushira mu ngiro ibisanzwe biri mu byegeranyo z'ama audit yakozwe aha butora gasaba ko indongozi z'ayo mashirahamwe zoshiraho impapuro z'inzira zerekana ingene ayo mashirahamwe yonaguka mu gutorera umuti ingorane afise ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Placide Magambo adushikiriza inkuru ku kibazo cy'umuryango uvuga ko wabuze abantu bawo aho bari basanzwe baba mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda.
Ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda gikorera i Buruseli mu Bubiligi giherutse gutangaza mu kwezi kwa karindwi ko umuryango w'umunyarwanda witwa Pascal Manirakiza uba muri Sweden wibasiwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Rwanda. Mu kiganiro amaze kugirana n'Ijwi rya Amerika Manirakiza asobanuye ko umubyeyi we Ndagiriye he ntaho bangeze Matias hamwe na muramuwe barahira Focus batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yavuze ko byari ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi yasobanuye ko kuri ubu atazi aho bafungiye.
Yewe na nimeje kumva numva umuntu si n'umuntu wo mu rugo ni n'umuntu wa hafi aho mu rugo numva aranyarikiye mu gitondo byuca kuri 23 ariko bavuye mu ijoro ryo ku ya 22 hambira mbese wabonye ibyabaye iwanyu mbwira nti ntabyo nzi hambira ngo baso bamutwaye biba ngomba ko nshaka amakuru nshaka amakuru arambwira ngo abasirikare baje mu ijoro baramuhamagara yararyamye baramubyutsa akimara gufungura bahise bamwambika amapingu arababwira ngo reka mbanze ijye mu ijoro niho nambare bamuva aramukurikira yambaye bahari yinjira mu cyumba cyaba yarambara bahari baramutwara noneho bukenza kumenya ko ahubwo atari wenyine batwaye ahubwo na muramu wanjye ngo bagere kuza gufata papa banyuze kwa mushiki wanjye batwara muramu wanjye so mu by'ukuri barabatwara barabajyana ubwo bagerageje gukurikira ngo bagere ku murenge zitifu arababwira ngo icyo kibazo ngo bari basanzwe bakizi ngo ariko nta kintu yagikoraho bagerageza kubaza aho icyo barega cyangwa se naho babafungiye baraheba mu by'ukuri nta n'ukungeza ubu ngubu ntawuzi aho bafungiye ntawuzi icyo bafungiye nk'uko bimeze
mwaba mwaramenyesheje polisi
yabamenyesheje polisi kuko barakurikiye ahantu hose
bababwira ngo iki
babwiye iki kibazo ngo bari basanzwe bakizi ariko ko batazi impako ko ntacyo bagikora.
Hashize icyumweru mwakomeje gukurikirana muri police ubu ngubu byaba bihagaze gute?
Babwiye ko abantu batabafi kandi ni bo batwaye.
Mukaba musaba iki noneho?
Kisi turasaba ngo ni babashire imbere y'urukiko bavuga ibyo babarega babashyira ahagaragara abantu bashobore kubabona cyangwa se niba banarabishe baduhe imibiri yabo tuyishimire.
Mwebwe nta mpamvu mwaba mukeka baba barafashwe?
Ntayo arega sisiteme dufite niko imeze kuko papa ntabwo yize ni umusaza uri hejuru y'imyaka 60 umuramu wanjye ntabwo yize ni umuntu w'umuhinzi ntabwo agira na smartphone wenda ngo tuvuge ngo areba amakuru niba bumva niba na maradiyo bumva ni ijwi rya Amerika cyangwa se BBC cyangwa se na radiyo Rwanda ni abantu b'ahubwo baturage udashobora gutekereza ko umuntu ashobora no kubashimuta nanjye ubwanjye biranyobera ariko njye ndengeje amaso inyuma mbona ko ni njye bashaka ndabizi ko burani njye bashaka
kuvuga ko ari wowe baba bashaka kandi uri muri Sweden baba bagushaka wiki
cyane cyo wakumva njye ndi mvuze kuva navi Rwanda cyane kuri ko bahoraga bamubaza ngo mbese umuhungu wawe ari he ese akoherereza amafaranga muri rusange nandi ubwanjye ntabwo wambaza impamvu muri rusange mfite ikibazo nabo bandega ntabwo aho ni ntabwo nihishe ndavuga ntawe nibye ntawe nihishe ntabwo mfite ikibazo si ubwa mbere FPR itwibasiye n'uyu muramu wanjye zishe muri uyu mugabo mushiki wanjye ni umugabo wa kabiri umugabo wa mbere yitwa Claude yari mwarimu kuri primaire baramwishe bamwica mushiki wanjye gifite umwana w'uruhinja uyu mugabo nibyo n'iwacu umuntu yashatse ahantu yapfaka akiri muto bafite umusore ntibamurekure uyu mugabo yari wa kabiri bamushingiye iwabo none nawe aho aragiye njye byande sinibazi iyi sisiteme dufite ukundi iteye.
Nyuma yo kuvugana na Pascal Manirakiza kuri telefoni twagerageje gushakisha umuvugizi wa polisi mu Rwanda kugira ngo agire icyo abivugaho ariko ntiyitaba telefone. Tuzongera kumugerageza mu makuru yacu ataha tumubaze niba polisi y'u Rwanda yaba yaragejejweho iki kibazo ndetse n'icyo baba baragikozeho.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Mwanda nyakumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyororo bagera ku 108 mu gihugu cya Kenya nibo baciriwe urubanza rwo gupfa. Abarenga 6,608 nabo baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Umugwi w'igihugu haranira ikugwaho ry'igihano cyo gupfa usaba ko covanwaho kigasubirizwa umunyororo ubuzima bwose. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wilika neza ari Nairobi.
Uwo mugugizwe n'abahinga bava mu bisata bitandukanye harimo abaturuka mu bisata bya leta, amashyirahamwe yigenga, ahandi hagati y'akazi na muntu muri Kenya hamwe na mpuzamakungu. Bose kuri uyu wa kabiri bari bakoranije itangazamakuru mu ntumbero yo kwerekana ikibi kiri mu ngingo yo gucira abantu urubanza rwo gupfa. Irungu Yuton, umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty International mu karere ka EAC, asigura ko naho umuntu yoba ari ruhebwa adakwiye guhanishwa igihano cyo gupfa.
Life imprisonment for cases where it is clear that this person has no mitigating circumstances, they have.
Agira ati, ugufunga ubuzima bwose ku bantu bigaragara neza ko atagushaka na gukeya abafise ko guhinduka canke kwisubira ko badashaka kuvavanura n'ubugizi bwa nabi canke babangamiye ikibano. Kubwacu muri Amnesty ivyo vyotuma haba gufunga ubu guherayo kandi kubw'ivyo dutegerezwa kwiyumvira ku kurenganura abantu muri rusangi kiremwa muntu mu bisanzwe abicyo yahisemo kuba ariko igihambaye cyo kumenya nuko ingingo zishobora guhinduka. Dufatiye ku rugero rwa Kenya abaciriwe igihano cyo gupfa kubarenga 70 n'abakiri bato usanga ari naho bari bagitangura akazi kubanyonga batarashikana n'imyaka 30 y'ubuzima bwabo nuko bakakaryo ko kwisubirako no gutanga umwimbu. Marian Njaukimani yaserukiye mushikiriza manza mukuru wa Kenya asanga abacamanza bakwiye kwamana ntaryo bitwararika kumenya ku gihano cyo gupfa atari cyo cyonyene gihambaye buhanisha abantu.
We want to educate everyone that the Supreme Court ruling did not outlaw the death.
Dushaka kwigisha buri wese ko sentare ntahinyuzwa itakuye igihano cyo gupfa. Abantu bategerezwa kumenya ko turi ko twiyamiriza igihano cyo gupfa. Mu gihe umucamanza yibaza ko atotanga ico gihano, turi ko twerekana ubundi buryo bw'ibihano na cyane cyane mu kwiyumvira ikigize ubuzima n'ibindi bintu bitandukanye. Abacamanza bategerezwa guha gaciro imbere y'uko bacurubanza.
Before they give their sentence.
Irungu nawe yemeza ko igihano cyo gupfa ari ikintu cyo kwitondera kuko ari ntasubirwamwo.
What we know is the death penalty has not been an effective system for that. There are many.
Ico tuzi no kwigihano cyo gupfa kitabaye umuti na gato nkuko vyibazwa. Hari uturorero twinshi aho abantu bakirirwa gupfa barabambwa bahabwa ishano canke bicishwa ivyuka hanyuma ugasanga inyuma y'imyaka 15 canke 5 barabere. Ikigoye no kwigihano cyo gupfa ari ntasubirwamo. Nta kumuntu ashobora kurenganurwa iyo habonetse ivyemezo bishasha ntushobora kujurira. Rero ico nibaza gikwiye no kwiyumvira vyimbitse uko umunyoro w'ubuzima bwose ukwiye gutunganywa. Ivyo bituma ikibano kiba impore ariko kandi n'abantu bagasubizwa mu gateka kabo. Muri Kenya gushika ubu abantu bafunzwe barindiriye kwicwa bagera ku 108 muri ico gihugu uhanishije ico gihano aranyongwa. Joseph Were umucamanza kuri abandi mu rwego rw'umwanditsi mukuru w'imanza yibutsa abantu kumenya kwico gihano kitarakurwaho.
Ni majukumu ambayo mwanasheria mkuu na ambayo alipatia hii kamati ilikuwa tu ni kushughulikia
inshingano mushikiriza manza kizigenza yahaye komite n'ukuraba makosa hamba yakorwa mu gihe usanga abantu bagiriwe n'icaha baca bacibwa urubanza rwo gupfa kugira ngo urubanza rwo gupfa ntirube rwonye n'erucibwa. Ikibazo cyo kumenya niba Kenya izokura igihano cyo gupfa canke ntibikore ivyo iyi komite ntirabikora ko kuko sizo nshingano twahawe. Ariko muri make nuko ibwizwa nshingiro ricemera igihano cyo gupfa igihe gishitse umushikiriza manza kizigenza n'inama nshinga mateka bagishije inama abanyagihugu bazofata ingingo niba Kenya yiteguye gukuraho igihano cyo gupfa canke yataragera
hukumu ya kifo amala.
Nubwo igihano cyo gupfa kicemewe muri Kenya ibwizwa nshingiro ry'icyo gihugu rihubasha umukuru w'igihugu rwo kugirira ikigongwe uwagihanishijwe. Umuntu wa nyuma muri Kenya aheruka kunyongwa mu mwaka w'1987. Icegeranyo cakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitagata y'akazi na muntu Amnesty International mu mwaka uheze cerekana ko ibice 84% by'abantu bishwe ku isi yose inyuma yo gucibwa igihano cyo gupfa bari mu bihugu bine gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pakistan, Ubushinwa hamwe na Arabia Saudite. Amerika ubwayo abanyororo imaze kwica bahanishijwe igihano cyo gupfa baruta abo ku mugabane wose wa Afrika ibihugu byose bigiye hamwe nk'uko ico cegeranyo kizerekana. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mugira mushikirizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mu kiganiro Amerikana cy'ubushize twakomoje ku mateka y'abirabura mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta ntambara n'imwe batarwanye uhereye ku ntambara y'ubwigenge bakira abacakara kugera magingo aya. Buri gihe abirabura bahoraga bagize imitwe yabo bonyine gusa itavanzemo abazungu ariko itegekwa na ba ofisiye b'abazungu byakuweho na president Harry Truman mu 1948. Mu mitwe y'ingabo y'abirabura yamenyekanye harimo Tuskegee Airmen na Buffalo Soldiers. Uyu munsi munyemerere tuganire muri make kuri Tuskegee Airmen, noneho ubutaha tuzakomereze kuri Buffalo Soldiers. Booker Washington yavutse kandi akura ari umucakara, yabuvuyemo bumaze gucibwa burundu mu 1865. Mu 1881 yarafite imyaka 25 y'amavuko, yashinze ishuri ryisumbuye rya mbere na mbere ry'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwaga Tuskegee Institute, riri mu mujyi witwa Tuskegee, ni muri Leta ya Alabama mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryaje kubyara na kaminuza Tuskegee University, imwe mu zikomeye muri iki gihe. Booker Washington yabikoze mu gihe abirabura bari bakiri ibikinisho by'abazungu kandi bicwa n'abazungu umusubizo. Ariko Booker Washington yabwiraga abanyeshuri ati, ntimugomba gutinda ku byo badutekerezaho n'uko batugenza buri munsi. Igikuru n'icyo mwe mwitekerezaho, uko mwibona, n'icyo mugomba gukoresha ubuhanga, ubumenyi n'ubushobozi mwaremanywe. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere zari zikeneye abasirikare benshi bikomeye. Kubabona mu bazungu bonyine gusa byababereye ikibazo. Mu 1941 bwa mbere na mbere mu mateka bitabaje abirabura. Bagiye gushaka aba mbere na mbere mu ishuri rya Tuskegee Institute, bafatamo bamwe babaha imyitozo yo gutwara indege no kuzirwanisha. Abarangije bwa mbere batanu biza amezi 9. Usibye abigishije n'abayoboraga aba ba Tuskegee, abandi bazungu ntibabizeraga, bavugaga ko abirabura batagira ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi, ubutwari no gukunda igihugu. Nyamara ababirabura barwanye n'abadage nabo bari bafatanije, by'umwihariko abataliyani muri Afrika ya ruguru no mu Burayi, bagiye mu butumwa inshuro 15. Inshingano yabo ya mbere na mbere mu mirwano yari iyo guherekeza no kurinda umutekano w'indege nini z'intambara. Muri zo batakaje 25 zirashwe n'abanzi. Nta wundi mutwe w'ingabo wa Amerika n'umwe warindaga indege z'intambara watakaje nkeya gutyo. Naho bo bashwanyaguje indege z'abanzi zirenga 100. Ubwo kandi ni nako barwanaga n'intambara y'agasuzuguro kunenwa n'ivanguramoko. Aba Tuskegee Airmen batwaraga indege z'intambara baguye mu mirwano ni 66, kubabayeho bose hamwe 992. Abandi birabura n'abiraburakazi bakoze imirimo ya gisirikari itandukanye yo kubatera inkunga barenga 10,000. Ni nka ba mekanisiye b'indege, abazishyira essence, ubumenyi bw'ikirere, kuneka, ubuganga, abashyira amasasu mu ntwaro z'indege, abakora mu bya radio no kuyobora indege, abapolisi ba gisirikari n'abakozi bo mu biro n'ibindi n'ibindi. Imyitwarire ya Tuskegee Airmen, ibitangaza aba basore bakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose, byabahesheje amashimwe menshi arimo ay'umukuru w'igihugu na Congress, inteko ishinga amategeko. Byatumye abirabura muri rusange bemerwa ku buryo butari busanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwarambye kurusha abandi ba Tuskegee bo ku ikubitiro yitwa Willie Rogers, yitabye Imana aziza ubusaza ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 2016, yari afite imyaka 101 y'amavuko. Yari yarinjiye mu ba Tuskegee Airmen mu 1942. Yari afite ipeti rya Master Sergeant cyangwa Sergeant Chef mu Gifaransa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Ubutaha rero tuzareba kuri ba Buffalo Soldiers. Murakarama.
Nshuti mwese mukurikirana ibiganiro vyacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye, tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.